Iri ni ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi ya Amerika. Uyu munsi ni kuwa kabiri itariki 19 y'ukwezi kw'indwi mwaka w'2017. Muri kumwe na Frederic Munikije atiranije ibiganiro uyu munsi.
Cyane nk'abakotesheje ni wuce usanga bagenda baridoga.
Jewe naje n'ukuri umuntu nahaye umurima. Yararimye arateru. Yarateruye nta n'urutete yazanye. Ari ugazi isaha nje nongeye kugaruka kandi kubabara ndiko ndariha.
Abo nabarimye w'umuceri mu kiyaya Kimbo. Inama nkuru y'ishyirahamwe rya Afurika yaraye isozereye ibikorwa byayo. Inama mpuzamakungu ku bifungurwa ngirakamaro i Kigali mu Rwanda. Izi nkuru zose ntimutangwe ni mukanya. Rekariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino. Tugiye gushikiriza na mugenzi wacu Hozine Munezero. Mwaramutse neza Hozine, umwanya ni wawe udushikiriza amakuru aduteguri.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese muduteze amatwi. Amakuru hirya no hino avugwa ni muri Kenya, aho ubutungane bwakubise intahe mu gahanga abapolisi bane ko aribo bishe umukishikiriza manza Willy Kimani n'uwo yaburanira Josephat Mwenda na hamwe n'umushoferi Joseph Mwiruri. Imigwi ijejwe gatya kazi na muntu ivuga ko imaze kugira amatohoza igasanga ko hari abantu benshi mu gihugu cya Kenya bicwa muri ubwo buryo atacamira. Ivyo igipolisi cya Kenya kirabihakana. Isaac Okero, umukuru w'ishyirahamwe ry'abashikiriza amanza muri Kenya, avuga ko ubwo bwicanyi buriho muri Kenya kandi ko bariko barabikurikirana. Okero avuga ko umushikiriza amanza Willy Kimani ari we wa mbere apfuye muri ubwo buryo, akavuga ko ibyashikiye Kimani abishobora gushikira no kubandi bose. Abo bagabo batatu bapfuye biboneka ko bishwe babanje guhohoterwa ubuzima. Igipolisi cya Kenya ntacyo kirabivuga ko gushika ubu. Muri Somalia, abanyagihugu bashika kuri 14 nibo baguye mu mishamirano yabaye hagati y'igisirikare cya Ethiopia n'abagwanyi ba Al-Shabab aho ni mu manuko bushira uburengero. Abategetsi bo mu bura muri ako karere batuma urutoki igisirikare cya Ethiopia ko aricyo cyakoze ubwo bwicanyi bwabereye mu gisagara cya Wardine mu kilometero 30 uva mu gisagara cya Baudoa. Ibrahim Isaac Yaro, umushingamateka muri Somalia, yavugiye ku Ijwi rya Amerika ko yagendeye aho habereye ubwo bwicanyi agasanga hafuye abanyagihugu bikekwa kuba ari abagwanyi ba Al-Shabab. Abanyagihugu bavuga ko igisirikare cya Ethiopia cyahaciye ku munsi w'Imana kiriko gihiga abagwanyi ba Al-Shabab gihingutse ngo niho cinjira mu mazu gihitana abagabo 14 bari hagati y'imyaka 40 n'imyaka 80. Umushingamateka Isaac Yaro yavuze ko umwe mu bapfuye yitwa Aden Barir yari umutegetsi muri ico gisagara akaba yari uwo mu muryango wiwe. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirasaba abategetsi ba Turukiya n'iyindi migwi itandukanye aho muri Turukiya guhagarika imvugo iturira. Ni nyuma y'aho ubutegetsi buhagaritse abagomba guhirika leta ya Turukiya. Amerika ivuga ko yizeye ko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri izobandanya nk'uko yahora. Umuvugizi w'umushikiranganje bujejwe imigenderanire n'andi makungu wa Amerika, Mark Turner, yatangaje kuri uyu wa mbere ko batarajwe ishinga n'imigenderanire isanzwe iri hagati y'abajejwe umutekano muri ibyo bihugu bibiri, ahubwo ko icyari kibahuje gitosekara biturutse ko ku mvugo y'abategetsi ba Turukiya aho batuma urutoke Amerika mu gikorwa giherutse cyo gushaka gutembagaza ubutegetsi aho muri Turukiya. Igikorwa cyo gushaka guhigirika ubutegetsi muri Turukiya cyatumye imigenderanire hagati ya Amerika na Turukiya itosekara. Aho ni mu gihe abategetsi ba Turukiya bitezwe mu nama i Washington muri Amerika mu mpera z'iyindwi, inama izo kwiga ku gikorwa Amerika iri kirakorana na Turukiya hamwe n'ishyirahamwe OTAN mu kugwanya leta ya Kiisilamu. Ibinyamakuru vyo mu gihugu c'Ubudagi byatangaje ko hari abantu batari bake bakomeretse muri gari ya moshi bariko baragerageza guhunga umugabo yasokoro yishoka. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati yavuze ko uyo musore w'imyaka 17 yaturuka mu gihugu ca Afghanistan akaba yaba ngaho mu gihugu c'Ubudagi. Igipolisi casohoye icegeranyo kivuga ko uyo musore yarafise ishoka hamwe n'imbugita akaba yarashwe ariko aragerageza guhunga. Igipolisi kivuga ko abantu batatu bakomeretse cyane. Ubutegetsi ntaho buravuga ko coba cari gitero. Inzira zicamwo amagari ya moshi mu gisagara cha Oshenfort na Wurzburg zaciye zugagwa. Gavin Long yahoze ari umusirikare w'umumarine yamenyekanye kuba ari we muntu yitwaje ibigwanisho yarashe abapolisi batatu akomeretsa n'abandi batatu mu gitondo cyo ku munsi w'Imana muri leta ya Louisiana mu manuko bwa Amerika. Gavin yari umumarine mu gisirikare cya Amerika kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2010 aho yari afise ipete y'uburietena. Umutegetsi mukuru w'igipolisi cya leta ya Louisiana Colonel Mike Edmondson yatangaje kwiraswa ryabo bapolisi cari gikugwa cari categuwe neza. Bimwe mu vyo Gavin Long yanditse ku butumwa bwa Twitter ku itariki 13 z'ukwezi kw'indwi byatangaza ko ubwicanyi ari iyo nyishu kwikandamizwa ry'abirabure muri Amerika. Gavin Long yarishwe mu kurasana n'igipolisi inyuma yuko yishe abapolisi batatu mu gisagara cha Baton Rouge muri leta ya Louisiana. Aha ni amakuru yo hirya no hino agarukiye. Murakoze.
Urakoze Hozine ku makuru uheje kudushikiriza. Kigali mu Rwanda ejo ku munsi wa mbere ku muhingamo niho hasozerwa inama y'abakuru b'ibihugu n'abamareta bahuriye mu ishyirahamwe rya Afurika. Imwe mu ngingo abatetsi bashitse ko kandi bemeza ko ikomeye n'umugambi wo kurungika ingabo zicungira umutekano muri Sudani yo mu manuko muri iki gihe ibintu bitifashe neza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Inama yari imaze iminsi 8 ibera Kigali mu Rwanda isoje ifata imyanzuro ikurikira: kwikubitira abategetsi bakuru b'ibihugu ku mugabane wa Afurika bahuriye mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, banzuye ko bagomba kugira umugabane wigenga mu by'ubukungu ku buryo buri gihugu kigomba kubigiramo uruhare. Banzuye kandi ko mu gihe kitazwi uyu muryango uzohereza ingabo zo gucunga amahoro muri Sudani y'Epfo magingo ya hari intambara. Bababajwe n'abaturage bo muri Sudani y'Epfo bari gupfa ntibagaragaza umubare w'ingabo bazohereza. Baravuga ko zizagenda zisanga izo umuryango w'abibumbye zisanzwe mu butumwa bw'amahoro. Bafata uyu mwanzuro barawubona nk'umwe mu yake muri ibibazo by'indyane za politike zikunze kuranga uyu mugabane wa Afurika. Ibibazo by'u Burundi nabyo byafashe umwanya muri ibi biganiro, ariko ntangabo bazoherezayo. Baravuga ko hazabaho gukomeza gushyira ingufu mu biganiro bihuza abarundi bafatiye kubiriho kuri ubu. Iyi nama kandi irangiye ishyizeho urupapuro rw'inzira ku mugabane wa Afurika. Ni urupapuro rw'inzira ku ikubitiro ruzakoreshwa n'abakuru b'ibihugu ndetse n'abadiplomate rukazagera no kuri rubanda rusanzwe mu myaka izaza. Bararugaragaza nk'uruzoroshya imigenderanire ku batuye umugabane wa Afurika mu rugamba rwo kwiteza imbere. Iyi nama isize igihugu cya Maroc cyongeye kwemererwa kuba umunyamuryango w'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Nk'uko bigaragara mu mbwirwaruhame y'umwami wa Maroc Mohamed wa gatandatu, Maroc iravuga ko yabitekerejeho nyuma yo gusabwa n'ibihugu by'inshuti kugaruka muri uyu muryango, igasanga igihe cyari kigeze nyuma y'imyaka isaga 30 yarawuvuyemo. Iravuga ko nimara kugeramo nk'umunyamuryango izafatanya n'ibihugu bya Afurika mu guteza imbere uyu mugabane hibandwa ku bibazo bihangayikishije uyu mugabane nk'iterabwoba n'ibindi. Perezida w'uyu muryango Idriss Déby Itno icyarimwe n'umukuru w'igihugu cya Chad yabwiye itangazamakuru ko ari uburenganzira bwa Maroc kuba yagaruka muri uyu muryango mugari kuko ari igihugu cya Afurika nta wagikumira. Ariko ntihagaragara uburyo bizanyuzwamo ngo iki gihugu kigaruke, uretse ko bikiri mu magambo yo gusaba no kwemererwa. Amatora y'umunyamabanga w'uyu muryango wagombaga gusimbura Dr. Nkosazana Dlamini Zuma birangiye yimuriwe mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Impamvu abagandida bagombaga guhatanira uyu mwanya ntibabashije kugwa ku majwi yarakenewe kuko nta n'umwe wagejeje 2/3 by'amajwi. Ibihugu bihuriye mu muryango w'ubukungu wa Afurika y'Uburengerazuba ECOWAS byari byasabye ko ayo matora yasubikwa kubwa ECOWAS nta mukandida wari ushoboye mu bagombaga guhatanira uwo mwanya ufatiye ku murongo w'abategetsi ba Afurika bahagazeho nyuma y'iyi nama barifuza kubona Afurika yigenga mu by'ubukungu itekanye kandi Afurika y'abaturage banezerewe bumva ibintu kimwe ariko nabo ubwa ubaracyumvisha ko bagifite urugendo rurerure bwana Idriss Déby
Zabundi chemin à parcourir
dufite urugendo rurerure byinshi byo gukora kugira ngo Afurika igire ubumwe ifatanyiriza hamwe ikomeye itekanye y'uburumbuke y'ubusugire
Nyuma y'inama ku nshuro ya 27 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe biteganijwe ku inama itaha ku nshuro ya 28 izabera ya Addis Abeba muri Ethiopia ku byiciro bikuru by'uyu muryango ari nabo hazabera amatora yo gusimbura Dr. Zuma ehabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Menshi manywanyi bishiramwe SRDI rijejwe uburimyi mu kiyaya cimbo muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza barima igitego cy'umuceri ntibiteze kwimbura muri uyu mwaka basoroma umuceri abakozi iryo shirahamwe begeranya kuko baheraniye iryo shirahamwe amafaranga atari make nkuko vyemezwa n'urirongoye n'inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikubanya
Abo barinyi w'umuceri b'igihanga basanzwe ari abanywanyi ba SRDI ishyirahamwe rikurikiranira hafi iterambere mu by'uburimyi mu kiyacimbo bavuga ko intandaro ya byose yabaye mu mwaka uheze wa 2015 bagiriza iryo shyirahamwe kuba ryabahaye imbuto zigwaye atamwimbu zabahaye abo barinyi b'umuceri bashikiriza ko mu mwaka uheze wa 2015 mu bigwati bitandatu mu kigwati ca kane ari ho nyine habonetse umwimbu batankarorero kabo muri umwe bari biteze umwimbu w'imifuko 40 batarengeje umwimbu w'imifuko 3 ngo niko guca bumvikana ko bazoriha buri mwaka amafaranga baheranisha ishyirahamwe SRDI uno mwaka 2016 umwimbu w'umuceri wari wabonetse aha mu kiyaya cya Gihanga nkuko abo barinyi w'umuceri bavyemeza ariko abo barinyi babazwa n'ingene ubuyobozi bwa SRDI bwarenze ku masezerano bari bagiraniye nabo barimye amasezerano yo kwishyura ideni mu kiringo c'imyaka 3 ubu bagenya uwo muceri abakozi ba SRDI begeranye umwimbo wose nk'uko vyemezwa nuno murimye avuga ko atagira ayacira n'ayamira anavuga ko iyo ngingo yafashwe gihuti-huti
bagifashe gihuti-huti nke bari kubigenza uko bori ndiye bakareya nko myaka 2 ko nta mwaka umuntu atari hari gihe umuntu aronka n'igihe umuntu abura Ngo rero beshi batari biteguye ko banyaguye miceri tecane nk'abakotesheje ni wucu sanga bagenda bari idoga naho mwene muri mawe bavuga ati amadeni ndaruhutse kwamvuye ko uravye kandi ugacu sanga nabo bamadeni nyene hari nawe sanga bacabugira amatake nowe yakotesheje mwene muri kino ni umwimbo wanje ko bawutwaye jenzo gusubizwa gute nowe mwene muri cyo kubwandi ko byari kugenda kobera yuko babonye ko mwakoheze twari twarahombye bari kurindira bagafata Baravye ndenu heranye bagaca bajana mukeya ubundi nabo bagasigira umujyango nawo kajya
Bamwe boraho barinyi na cane cane aba bakotejeje imirimo yabo ku bandi bantu hanyuma ntibarihe SRDI barakenguruka iyo ngingo yo kurihesha ku nguvu uno mukenyezi n'umwe mu bashimi iyo ngingo
Kubabarura babara hakarorero jewe nihereye ko jewe naje n'ukuri umuntu nahaye umurima yararimye araterura mu mwaka uheze yarateruye nta n'urutete yazanye Nageze aho nja kurama sanga umuceri yaraterwe. Ari ugeze isaha nje nongeye kugaruka kandi kubabara ndiko ndariha. N'ubu sino hava mvuga ngo ndababaye cyane. Naje umuceri barawuteruye. Ariko je ibintu byaranezereje.
Umuyobozi mukuru wa SRDI Butoyi Terence Novice aremeza ko bari bumvikanye n'abarimye biturutse ku ruhombo bagize kubera ko umuceri wari watewe n'ingwara mu mwaka uheze ko bategerezwa kuriha injuro zitatu ariko bitasigura imyaka 3 ashikiriza ariko ko bafashe ingingo yo kubarihisha uko bari kwabikora muri kino gihe kubera ko hari abadafise intumbero yo kuriha ku bushake bwabo
kare munyagivu niwe yizanira ibyo yishura akabishikana aho bita kubibanda aho hari amahangare ariko twamaze kubona yuko abantu batariha neza batabikunda batariha na sinshana bari mu makomite ajya batwa n'abandi basanga harishe umuntu umwe iyo twabonye yuko twafata ingingo yuko bose bashobora kurya dufashaje rero aba komite twabonye yuko abantu bagerageza bagasanga abantu bagiko bagenya uko kintu kimaze gushika mu Iraki yagoye bagatavuga ati rero agace kajanye n'ivya SRDI naka agace kajanye n'abandi baduheranye naka hama tugateranya cyo tubishyira mu kibanda iwacu
amakuru twakuye ngahe Gihanga anemezwa n'abarimyi b'umuceri nuko ufise umurima amahari 50 ahabwa na SRDI ibiro 50 by'imbuto y'umuceri ibiro 75 y'ifumbire y'ikizungu hamwe n'amafaranga 1,000,000 vy'amarundi ivyo akabyishura yimbuye ibubanza Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
muri isanga Muri sanga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikigali mu Rwanda harakoraniye abahinga mu bijanye n'ivyo kugenzura bifungurwa muri Afrika ibihugu 15 vyo muri Afrika y'ubuseruko na Afrika yo hagati n'ivyo vyaserukiwe iyo nama yatunganijwe na FAO ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ivyo gufungura n'inkuru ya mugenzi wacu Tabita mu Kamusoni
Inama yahuje ibihugu 15 vyo mu gace ka Afrika y'ubuseruko na Afrika yo hagati intumbero yayo n'ugufasha abahinga mu bijanye no gufungura muri Afrika kugira bamenye uko boza baragenzura ivyo abantu bafungura muri Afrika kugira nibibatera ingwara amashirahamwe mpuzamakungu hajeje ivyo gufungura neza yifuza ko amareta yo muri Afrika yoshiraho amategeko n'imigambi yo gufasha abahinga n'ababajeje ico gisata gukora akazi kabo neza inambamye zagiye ziribonekeza nuko mu bihugu bitandukanye bigize uyu mugabane abajejwe kugenzura ubuziranenge mu bijanye n'ibifungurwa baba badafise ubumenyi bukwiriye canke uburenganzira bwo gufata no gushengeza aba batanga ibifungurwa vyanduye Dr. Kamanzi Jean numukozi wa FAO ajejwe kuraba uko ifungurwa abantu bafungura ku mugabane wa Afrika ziba zimeze ku buryo zidatera abantu ingwara
twakazi kacu no gufasha za leta ku buryo zigwanya indwara ziturutse ku biribwa ushobora kurya ikintu kikagutera indwara byo byo tifuze tushaka yuko abantu bafungura bakamererwa neza aho gufungura ibintu bikabatera indwara mu bihugu byose birahari imbogamizi nuko mu bihugu byinshi usanga nta mategeko bagenderaho umuinspekteur araza yasanga ibifungurwa bidakurikije amategeko ugasanga nta tegeko rimuha uburenganzira bwo kubifata hari ministeri nyinshi agriculture santé bureau of standards ugasanga umwe yikorera ibye undi agakora ibye ugasanga hari za duplication kindi cya gatatu aba inspecteur usanga nta formation bafite
umwe mu bariko barakurikirana izi nyigisho akaba n'umuhinga mu bijanye no gukingira no kugenzura ibifungurwa atubwira ico yiteze kunguka muri inama agereranije nuko vya
Nous pensons que au sortir de cet atelier, nous puissions acquérir
Ko inyuma y'inama tuzoba dufise ubumenyi bukwiriye bushasha tuzoshira mu ngiro mu bihugu byacu tubanje guhimiriza abafata ingingo mu vya politike kugira badufashe gushiraho ivyankenerwa mu bijanye no gufungura neza kuko birakenewe cyane muri iki gihe Afrika ishaka kwinjira neza mu rudandazwa muza makungu.
L'Afrique veut rentrer dans en plein fouet dans le domaine du commerce international.
Inama ibereye muri Afrika y'ubuseruko ibaye iya kabiri ni mugiye ya mbere yari yabereye muri Afrika y'umumanuko iya gatatu nayo itegekanije kubera muri Afrika y'uburengero. Ikigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Abanyagihugu basabwa gutanga cotisation mu kwivuza muri mwaka w'2016 bavuga ko imirwi bashizwemo itihwejwe neza maze bigatuma hari na bibuze ku rutonde rw'ibiciro by'imirwi baterezwa kuba barimwo abo banyagihugu bavuga ko ivyo bibazo byababereye inzitizi zituma bativuza muri iki gihe ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari i Kigali
kuva ubwisungane mu kwivuza bwashyirwa mu kigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi. Ubu muturage wese asabwa kwishyura ubwisungane mu kwivuza abanje kwibona ku rutonde ngo arebe icyiciro cy'ubudehe yashyizwemo abone kwishyura amafaranga asabwa mu kwivuza. Kubera amakosa amwe n'amwe yagiye agaragara muri ibi byiciro bishya by'ubudehe, abaturage baravuga ko byababereye inzitizi zituma batabasha kubona ubwisungane mu kwivuza bushyashya. Ubu bakaba barwara bakananirwa kujya kwivuza. Abandi bamwe baganiye n'Ijwi rya Amerika.
Tugiye gusanga dusanga ngo abakene ngo turishe twishubuye. Benshi nta nubwo barishe.
Ngo ndavugiye none ko muciye bitatu mukamuruga n'umupfakazi ngo mfite abana, abana barindwiraza barabigwa n'iki. Ngo oya ngo umugabo yarapfuye ngo asiga ibintu.
Ngo ngubu nari narishyuye kuri sako. Rambwira ngo nzagenda banireho stapling bakashe. Nibyo byose banegetse ndumva nayibasha kuko mfite n'ubumuga nabo nabasha kubikora ubwo nimba byanze ndatuza nyine ndabyakiye.
Nuvuga ngo twarishyuraga tukishyura ubwo niba ari mu cyiciro cye twishyuraga bitatu. Noneho tugiye kureba muri ibi byasohotse turibura ntitwagirana na hamwe twibona. Buriya mfite umwana urwaye yagize ikibazo ahinamirana akaguru ntabwo nzi ikintu yabaye. Nyina muzanye hano kuri mituweli izi ngizi zari ziriho ntago bamuvuye bambwiye ko itakemewe.
Ibyiciro by'ubudehe bishya nibyo byabaye ishingiro ry'ikiguzi umuturage asabwa ngo abone ubwisungane mu kwivuza. Ibi byiciro by'ubudehe byasohotse mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Hari bamwe mu baturage kugeza ubu bataramenya ibyiciro bashyizwemo, bikaba impamvu ikomeye yo kutamenya amafaranga batanga mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Haza n'ikindi cyiciro cy'abibonye ku rutonde rw'ibyiciro by'ubudehe ariko bagasanga barashyizwe mu cyiciro cya gatatu cyangwa icya kane, ubundi kijyamo abantu bifashije, bigatuma abaturage batabasha kwivuza mu gihe barwaye. Madamu Monica Tumukunde, umukozi ushinzwe ubwisungane mu kwivuza ku kigo nderabuzima cya Remera mu mujyi wa Kigali, yabwiye Ijwi rya Amerika zimwe mu ngorane zatangiye kwigaragaza kuva umwaka wa mituweli utangiye muri uku kwezi kwa karindwi.
Rero imbogamizi dufite kuba tutaragera kure cyane, turacyohereza abantu ho babaruriwe, turacyakira ababaruwe, ababaruwe nabi barimo gusubira mu midugudu bakabisubiramo. Mu byiciro by'ubudehe nuko hariho abaturage yenda batubwira bati ntago turimo kandi niho twari dutuye. Nk'uwo muntu turamusubiza mu buyobozi bwo hasi akajya kubaza.
Hari n'abandi bavuga bose badushyize mu cyiciro cya kane, badushyize mu cyiciro cya gatatu turi abakene, ugasanga rimwe na rimwe wenda nabo kubanza kuburana kuva mu byiciro nabyo wenda birabatinze.
Ibyo ngibyo nabyo biriho, turamusubiza hasi akabanza akaburana.
Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yari iherutse gutangaza ko ibyo abaturage bakomeje kuvuga ko bisanze mu byiciro by'ubudehe badakwiriye atari byo, ko ahubwo abaturage benshi babifuza ko bashyirwa mu cyiciro cya mbere kugira ngo bakunde bazafashwe. Uyu ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, Madamu Kabaramba Rivera.
Ndumva iki kintu atari cyo, ahubwo ikibazo cyabayemo ni abaturage bose bashaka kujya mu cyiciro cya mbere bumvaga icyiciro cya mbere n'icya kabiri gifashwa. Ibi byiciro twabisubiyemo inshuro nyinshi cyane, ariko ugasanga ni hahandi abaturage bicaye nyine bagashaka kwishyira mu byiciro abayobozi ntibakurikire.
Ibi byiciro by'ubudehe bishya nta mazina bigaragaza usibye kuvuga gusa icyiciro cya mbere, icya kabiri, icya gatatu n'icya kane. Icyiciro cya mbere nicyo cyonyine abaturage bakigaragaramo bonyine bemerewe gufashwa na leta, yaba mu bwisungane mu kwivuza, mu burezi bw'abanyeshuri n'ibindi. Iki cyiciro kigaragaramo abaturage basaga miliyoni 1,400,000 bakennye cyane, batagira aho gutura ndetse no kubona ikibatunga umunsi ku munsi biba bigoranye. Naho icyiciro cya kabiri n'icya gatatu abaturage babirimo bazajya birihira amafaranga 300,000 buri muntu. Iki cyiciro cya kabiri n'icya gatatu nicyo kirimo abanyarwanda benshi cyane ugereranije n'umubare w'abatuye u Rwanda. Icyiciro cya nyuma cya kane kirimo abantu bakomeye bari ku mwanya w'abadirekiteri mu mirimo ya leta, abacuruzi bakomeye, abanyenganda ndetse n'abayobozi bakuru b'igihugu. Iki cyiciro gifite abantu batarenga 58,000 bangana na 5% abari muri iki cyiciro bo basabwa kwishyura amafaranga 70,000 y'ubwisungane mu kwivuza. Iki cyiciro cyagaragayemo n'abaturage basanzwe bakene baragishyizwemo nabo. Aba nabo basaba umunsi ku munsi ko bavanwa muri uru rwego rwisumbuye bashyizwemo kandi batarukwiriye. Gukosora icyiciro cy'ubudehe hagaragaye amakosa bimaze gutuma abaturage benshi batitabira kwishyura ubwisungane mu kwivuza kandi baba bafite umuhate wo kuyatangira igihe, ariko n'abarwayi ugasanga barabura uko bivuza muri iki gihe. Ikigo gishinzwe ubwisungane mu kwivuza cyari giherutse gutangaza ko abanyarwanda bagera kuri 33% aribo bamaze kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryereke imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibiziga vya Willy Kimani
yahora ari umushikiriza manza akongera agakorera amatohoza mu ishyirahamwe rijejwe iby'ubutungane rya Amerika IGM mu mpfunyapfunyo hamwe na Josephat Mwenda yaburanira hamwe na Josephat Mwiruri umushoferi mu ishyirahamwe IGM vyatowe itariki indwi z'uku kwezi kw'indwi ku nkengera y'igisagara cha Machakos mu buseruko bwa Nairobi. Willy Kimani yavugira Josephat Mwenda yemeza ko yari yarafashwe n'abapolisi uko ari batatu bari banyurujwe itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu inyuma y'urubanza bari bavuyemo muri sentare i Nairobi. Abapolisi batatu baregwa kuba barakoze ubwo bwicanyi bararengutse imbere ya sentare nkuru aho i Nairobi ku itariki 11 z'ukwezi kw'indwi. Icyo gihe basabiwe kuba barafunzwe iminsi 14 mu kurindira ikiva mu matohoza. Urubanza ruzosubira gusasa imbere ya sentare itariki 18 itariki imwe y'uko kwezi kw'indwi. Abaserukira ibihugu vyabo muri Kenya baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Denmark, Ubudagi, Ubuholand, Ubusuwede n'Ubwongereza barasohoye hamwe itangazo bavuga ko ibiro baserukira vyafashije mu bijanye n'ugo rubanza. Bavuga ko bajejwe gukingira agateka kazina muntu bafise uruhara runini muri ico gikogwa cyo gukingira agateka kazina muntu no gukomeza ubutungane. Bakavuga kandi ko biyemeje gushigikira igikorwa cyabo no kubakingira. Bavuga kandi ko bakoze ubwo bwicanyi abari bo bose baba abanyagihugu canke abapolisi bategerezwa kuzokurikiranwa n'ivyo vyaha bakoze. Ubwo rwandiko ruvuga kandi ko gukurikirana ivyaha abapolisi bakora ari ngombwa mu gutuza ukudahana ivyaha mu gipolisi no gukomeza umutekano kandi umutekano ku banyakenya bose.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kanya turasozera ibiganiro vyacu byo muri iki gihe ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije Rosine.
Incamake y'amakuru twabashikirije twabwiye ko muri Kenya ubutungane bwa kubisa intahe mu gahanga wa polisi bane ko ari bo bishe umushikiriza manza Willy Kimani n'uwo bayaburanira Josephat Mwenda hamwe n'umushoferi Joseph Mwiruri. Umugwi imigwi ijejwe gataya kazi na muntu ivuga ko imaze kugira amatohoza igasanga ko hari abantu benshi mu gihugu cya Kenya bicwa muri ubwo buryo atacamira. Igipolisi cya Kenya kirabihakana. Muri Somalia abanyagihugu bashika kuri 14 nibo baguye mu mishamirano yabaye hagati y'igisirikare cya Ethiopia n'abagwanyi ba Al-Shabab aho ni mu manuko bushira uburengero abategetsi bo muri ako karere batuma urutoki igisirikare cya Ethiopia ko aricyo cyakoze ubwo bwicanyi bwabereye mu gisagara cya Wardine mu kubirometero 30 uva mu gisagara cya Baidoa. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirasaba abategetsi ba Turukiya n'iyindi migwi itandukanye aho muri Turukiya guhagarika imvugo iturira n'inyuma yaho ubutegetsi buhagaritse abagomba guhirika leta ya Turukiya. Amerika ivuga ko yizeye ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri izobandanya nk'uko yahora. Ibinyamakuru vyo mu gihugu cy'Ubudagi vyatangaje ko hari abantu batari bake bakomeretse muri gari ya moshi bariko baragerageza guhunga umugabo yasokoroye ishoka. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati yavuze ko uyo musore w'imyaka 17 yaturuka mu gihugu cya Afghanistan akaba yaba aho mu gihugu cy'Ubudagi yahavuye rero araswa. Kevin Long yahoze ari umusirikare w'umumarine yamenyekanye kuba ari we muntu yitwaje ibigwanisho yarashe abapolisi batatu akomeretsa n'abandi batatu mu gitondo cyo ku munsi w'Imana muri Leta ya Louisiana mu bumanuko bwa Amerika. Kevin yari umumarine w'igisirikare cya Amerika kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2010 aho yarafise ipete y'uburietena. Umutegetsi mukuru w'igipolisi cya Leta ya Louisiana Colonel Mike Edmondson yatangaje kwiraswa ryabo bapolisi cyari igikorwa cyari cyateguwe neza bimwe mu byo Kevin Long yanditse ku butumwa bwa Twitter ku itariki 13 z'ukwezi kw'indwi byatangaza ku bwicanyi ari bwo nyishu kikandamizwa ry'abayirabure muri Amerika.
Mwese mkundi radio ijwi ya Amerika ya bigano tukwa teguli mula kakanya bigaruke ngaha tuoneo kandi ya kanya kogushimira engineer ya dufashe mwiga bugizioma hamwe na mugenzi wacu ya dufashe kugiranya ibiganiro tukwa teguli kuri mikro marikumu na Federike Mundikije ama kuruna yu mwashikirijwe na Hozine Munezero mwakoze kudutega matwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.